inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Uri kumwe na pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu kigwa cyacu giheruka twarumvise Yesu abwira abigishwa biwe yuko ategerezwa kuzopfira Yerusalemu ariko akazuka ku munsi ugira gatatu. Ubuheruka kandi twarumvise ukuntu ubwiza bw'Imana buhambaye bwakayanganiye muri Yesu ari ku musozi hamwe n'abigishwa biwe batatu. Uyu munsi turabandanya turabe ibyanditswe mu isezerano rishya ukuntu Yesu yagereranije abamwizera n'intama, kandi turabona no mu byanditswe n'abahanuzi ba era ukuntu abana ba Adamu bagereranywa n'intama zazimiye zitagira umwungere. Ariko Imana ntigomba yuko abene Adamu bopfa nk'intama zitagira umwungere. Nico cyatumye ituma umwungere akomeye cyane ava mu ijuru ngo aturongore mu nzira y'amahoro, kandi adukiza abansi bacu bakomeye cyane Satani, icyaha, urupfu na Gehinomu. None urazi umwungere mwiza uw'Imana yatumye kuba na ba Adamu asanga utamuzi urahawe kaze wumvirize neza ikigwa cy'uyu munsi. Turasoma mu butumwa bwanditswe na Yohana 10 uhereye ku murongo waho wa mbere. Nukuri nukuri ndababwire, uwudaca mu irembo ry'urugo rw'intama ariko akuririra handi, uwo aba ari gisuma n'umwambuzi, ariko uwuca mu irembo niwe mwungere w'intama. Yesu abacira uwo mugani ariko bo ntibatahura ivyo ababwiye ivyo ari byo. Nuko Yesu yongera kubabwira ati, nukuri nukuri ndababwire ni jewe rembo, kandi uwushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa agataha agaturuka akaronka icanya. Igisuma nikizanwa nikindi atarukwiba nukwica nugutikiza. Nanjye jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Ni jewe mwungere mwiza. Umwungere mwiza yigura intama ziwe, ariko umucangero atari mwungere bwite kandi ntama atari iziwe. Iyo abonye ibingira rije ati ntama agahunga, ibingira rikazisahura rikazishwiragiza, arahunga kuko ari umucangero atababaye intama. Ni jewe mwungere mwiza, ndazi zanje n'izanje ziranzi nk'uko data anzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje. Igituma data ankunda nuko ndekura ubugingo bwanje ngo nze mpeze nsubire kubwakira. Nta n'umwe abunyaka kuko mburekura ku bwanje. Mfise ububasha bwo kuburekura, mfise n'ububasha bwo gusubira kubwabira. Icyo nicyo cyagezwe nahawe na data. Abayuda bongera kumupfa ku bwayo majambo, benshi muri bo bati arimo dayimoni kandi yasaze. Mumwumviririza iki? Abandi bati erega ayo majambo si nkayo uwahanzwe ko na dayimoni. Mbega dayimoni arashobora guhumura amaso y'impumyi? Abayuda baramukikiza baramubaza bati uzogeza ryari guteza imitima yacu kujuragira asanga uri Kristo bidufoborere? Yesu arabishura ati narababariye ariko ntimwizera. Ibikorwa nkora mu izina rya data nibyo binshingira intahe, ariko ntimwizera kuko mutari abo mu ntama zanje. Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi nabo barankurikira, kandi nanje mbaha ubugingo budashira. Naho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, kandi nta ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Data yabampaye ni waruta bose. Nta ushobora kubashikura mu kuboko kwa data. Jewe na data turi umwe. Buno Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati nabaretse ibikorwa byiza byinshi bivuye kuri data, ikibanteresha amabuye muri ibyo bikorwa ni ikihe? Abayuda baramwishura bati nitugutera amabuye kubwo igikorwa cyiza, ariko nuko warogose kuko wewe uri umuntu ukigira Imana. Yesu arabishura ati mbega nihanditswe mu vyagezwe byanyu ngo navuze nti muri Imana? None ko yabise Imana bamwe ijambo ry'Imana ryashyitse ko, kandi ijambo ry'Imana ntirishobora guhinduka. Mwebwe mubwira mute uwo data yejeje akamutuma mu isi ngo urarogose kuko kuko navuze ko ndi umwana w'Imana asangwa ntakora ibikorwa bya data ntimunyemere ariko nimba nkora ibikorwa bya data naho jewe mutonyemera mupfe kwemera ibikorwa kugira ngo mumenye mutahure yuko data ari muri jewe nanje nkaba muri data nuko bongera kurondera ingene bo mufata abava mu maboko kubera ko tutoronka umwanya wo gusigura amajambo ya Yesu yose ido nido duhagarare ku mazina abiri ya Yesu nkuko yabyivugiye ayo mazina naya irembo ry'intama umwungere mwiza ubwa mbere twumvise yuko Yesu amaze kugereranya abene Adamu n'intama yabwiye ishengero rimukikije ati ni jewe rembo ry'intama uwoza mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa kubera iki Yesu yiyise irembo ry'intama umwami Yesu yiyise irembo ry'intama no kuvuga ko Yesu yitaho abiwe kandi bivuga yuko uri uwo mu busho bw'Imana utegerezwa kwinjirira muri Yesu uwo wese agomba gukira ngo ave mu byara bya Satani ngo akurwe ko igihano cy'ibyaha ave mu bubasha bw'urupfu no mu gihano cy'umuriro w'ibihe bidashira ategerezwa kwinjira aciye muri Yesu niwe rembo rishobora kwinjiriramwo abanyabyaha bagahabwa ubugingo budashira nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nta wundi agakiza kabonegwamo kuko atarindi zina munsi y'ijuru twahawe abantu dukwiye gukirizwamo turabibona hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kane ku murongo waho wa 12 uribuka ibyo twasomye mu biganiro byarenganye ku byerekeye umuhanuzi Noa n'umwuzure w'amazi Imana yabwiye Noa ngo aci imiryango ingahe kugira ngo abagomba guhunga urupfu binjire mu bwato umuryango umwe gusa uwo wese agomba guhunga umwuzure yategerezwa guca mu muryango umwe gusa uwinjiriye muri uwo muryango wese yarakize abatinjiriye muri uwo muryango bose barapfuye niko n'Imana yuguruye urugi rumwe gusa rw'agakiza ku bana ba Adamu nk'uko ibyanditswe byeranda bivuga Mesiya niwe rugi abagomba kujya mu munezero w'ibihe bitazoshira bose bacamwo nico gituma Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 19 yaravuze ngo ni jewe rembo kandi uwushyitse mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa ariko uwudaca mu irembo ry'urugo rw'intama ariko akuririra handi uwo abari gisuma n'umwambuzi izina rigira kabiri Yesu yivuze ko niri rivuga ngo umwungere mwiza Yesu niwe mwungere mwiza kuko niwe yadukunze kugeza ahatanga ubugingo bwiwe ku bwacu umva nawe ukuntu ari umwungere mwiza umuhanuzi Dawidi nawe yavuze kuri Yesu igihe yandika Zaburi ya 23 ivuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena amzagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye andongora iruhande y'amazi adasuma aremesha umutima wanje anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe mbere naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanjye inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nibyo bimpumuriza untegurira ameza mu maso y'abansi banje wansize amavuta mu mutwe igikombe cyanje kirasesekaye n'ukuri byiza n'imbabazi bizonyoma ko iminsi yose y'ukubaho kwanje nanjye nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose Zaburi ya 23 icyo dukeneye kumenya nuko Mesiya ariwe mwungere mwiza nicyo gituma Yesu yavuze ati ni jewe mwungere mwiza kandi jewe na data Imana turi umwe ariko Yesu amaze kuvuga ko be n'Imana bari umwe Abayuda baca batora amabuye ngo bayamutere ngo ararogose ntibashobora kwemera yuko Yesu ari Imana iboneka mu mubiri w'umuntu kugeza n'uyu munsi abana ba Adamu baracyatsitazwa n'ayo majambo ya Yesu hari n'abihenda bakiyumvira yuko iyo Yesu avutse ati jewe na data turi umwe byo babivuga yuko hari imana zibiri ariko siko biri kuko ibyanditswe n'abahanuzi cyerekana ko imana ari imwe cyanditswe mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe gatandatu umurongo wa kane ngo uhora imana yacu niwe uhoraho wenyene ariko kumva ko imana ariyo uhoraho yonyene ntivyayibujije kwiyerekanira mu muntu ari ku isi kumbure dufatiye ku karorero k'izuba byo dufasha iyumvire izuba ryakira isi rigatanga umuco n'ubushyuhe none dufise amazuba ngahe rimwe gusa izuba riri hehe riri mu kirere kure cyane ariko kandi riri ngaha ku isi rikinjira mu buzima bwacu biciye mu bushyuhe n'umuco ritanga izuba n'umuco waryo ni bimwe uko niko na Yesu n'Imana Data bari umwe Yesu yavuze ati jyewe na Data Imana turi umwe umwami Yesu yaje mu isi ngo atumenyeshe umuco w'urukundo rw'Imana n'agakiza kayo kuri twebwe umviriza icyo ibyanditswe bivuga ku Imana no kuri Yesu Imana yacu ni umuriro utongora niyo yonyene ifise ukudapfa iba mu muco utegerwa nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe umwana w'ikinege aba mu gikiriza cyase niwe yayimenyekanishije uwo kuko ari ugukayangana kubwiza bwayo n'ishusho ya kameremere kayo kandi ashyigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe ahejeje gushyiraho umuhagiro w'ibyaha abyagira iburyo bw'icyubahiro cy'ubwami bwo mu ijuru kuko Imana yahimbawe n'uko ukunengesera kwayo kose kuba muri Yesu Kristo kuko muri Kristo ariho haba ukunengesera kose kubumana mu buryo bw'umubiri turabibona hariya mucete cyandikiwe Abaheburayo 12 umurongo wa 29 no mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana rimwe ku murongo waho wa 18 Yesu rero byari bimubereye kuvuga ati jewe na Data Imana turi umwe nico gituma Yesu yavuze ati ni jewe mwungere mwiza ndazi zanje n'izanje ziranzi nkuko Data anzi nanje nkamumenya kandi ndigura intama zanje igituma Data nkunda nuko ndekura ubugingo bwanje ngo mpeze nsubire kubwakira nta numwe abunyaka kuko murekura kubwanje mfise ububasha bwo kuburekura mfise n'ububasha bwo gusubira kubwabira icyo nico cyagezwe nahawe na Data mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana mu kigabane cy'icumi uhereye ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 18 turetse kwirirwa tuzana ibindi bibazo Yesu niwe mwungere mwiza kuko niwe yadukunze kugezaho atanga ubugingo bwiwe ku bwacu imbere y'uko dusezerana reka twongere twumve amajambo meza umwami Yesu yavuze ni jewe rembo kandi uwushyika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa agataha agaturuka akaronka icyanya igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica n'ugutikiza nanjye jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse ni jewe umwungere mwiza yigura intama ziwe ariko umucangero atari umwungere bwite kandi intama atari iziwe iyo abonye ibingira rije ati intama gahunga ibingira rikazisahura rikazishwiragiza ni jewe mwungere mwiza ndazi zanje n'izanje ziranzi ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje nanje ndabazi nabo barankurikira kandi nanje mbaha ubugingo budashira naho bazokwigera bapfa rubi gushyitsa ibihe bidashira kandi ntawushobora kubashikura mu kuboko kwanje mugenzi wumviriza kino kiganiro wewe ukurikira nde woba ukurikira umwungere mwiza cyanye ukurikira uwundi wundi Imana iguhezagire igufashe kurimbura ya majambo yanditswe mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 10 ku murongo waho w'icyenda aho Mesiya yivuze ko avuga ati ni jewe rembo kandi uwushyika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa agataha agaturuka akaronka icyanya ni jewe mwungere mwiza umwungere mwiza yigura intama ziwe
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 140 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202-204-256-57 iyo woyi telefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni mirongo indwi n'imwe amajana ibiri na zine ijana na mirongo icyenda n'indwi canke mirongo itandatu n'icyenda amajana ane na mirongo icyenda n'icyenda amajana atandatu na cumi n'icyenda. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga n'aho dukorera ni mu irohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.